mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nini Nahazwe. Leta y'u Burundi igabisha ko abakozi b'ikigo Natel kijeje gutuma tumana ko amakuru batisubiye ko imikorere yabo mibi ishobora gutuma ico kigo kimwe rudende cegukira leta cugara Burundi.
Ishirahamwe ryari umutahe bugahera wose rigasigara riri munsi y'ubusa. Ishirahamwe rifise amadeni ritagishoboye kwishura atera ahubwo aduga ribanza gufata dekuveri iryo siryo canke turarizamura canke turarihagarika.
Uyu n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni hagaruka ku ico yita imikorere mibi ya Onatel hakurya y'u Burundi. Naho mu Rwanda havugwa ikibazo c'imanza ziteba gucibwa bivuye ku kiza ca virusi ya corona. Hagataho abamaze guhitanwa n'ico kiza barenze 250,000 aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye turayahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha bahitanywe n'ikiza cha virusi ya corona barenze 250,000 ni mu gihe ibitigiri vyabashasha bandura navyo bibandanya kuduga mu bice bitandukanye vy'igihugu. Leta ya New York iri mu za mbere zibangamiwe yategetse ko guhera kuri no wa kane amashure yose yugarwa. Abanduye muri iyo leta biyongereye bice 3% ugeranije n'abari baranduye mu ndwi iheze. Ibindi bisagara n'amareta vyafashe ingingo z'uko abana basubira kwigira mu mihana yabo bakareka gutonda ku mashure birimo Boston na Detroit. Kugera kuri no saha aha tuributsa ko abamaze kwandura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi barenga 11,115,000 nk'uko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins ikora amatohoza ikanatanga amakuru ku mwanya kuri iki kiza. Iyo kaminuza ivuga ko igereranije ku munsi kuva mu ndwi iheze bashasha banduye baba 160,000 no kuvuga ko bigwije na gatatu dufatiye ku bitigiri iyo kaminuza yatanze mu kwezi guheze. Abashengera ku munsi kaminuza ya Johns Hopkins ibandanya isigura ko barenga 100,000. Tukivuga kuyavugwa ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafasha ba Joe Biden yatorewe kuba perezida wa Amerika bajejwe ivy'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu no munsi basabye ko intambara mu majaruguru ya Ethiopia ihera aho ingabo z'igihugu zihanganye n'abarwanyi bashaka kwinjira mu ntara yo mu rwa mukuru Addis Abeba. Ibindi na mugenzi wacu Eje ni mukankuzi.
Intambara imaze ibyumweru bibiri mu ntara ya Tigray yahitanye abantu 100,000 abandi babarirwa mu 30,000 bahungiye muri Sudani. Abakozi 100,000 b'imiryango itanga ifashanyo bavuye i Tigray baburira ko ubushyamirane bushobora gusandara mu karere aho abantu 100,000 bahoraga barambirije ku mfashanyo y'ibiribwa na mbere y'imirwano. Anthony Blinken umaze igihe muri diplomasi akaba n'inkoramutima ya Biden yanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ko ibibazo byugarije ikiremwa muntu muri Ethiopia biteye impungenge cyane kandi ko bishobora guhungabanya umutekano w'akarere kose. Igihugu cya kabiri mu bifite abaturage benshi muri Afrika, Ethiopia ituwe n'abantu 115,000,000 igizwe n'intara 10 ziyobowe n'amoko atandukanye. Intambara ikaba yararose hagati ya guverinoma y'igihugu cyose n'umutwe umwe ufite ingabo nyinshi cyane kurusha utundi turere. Intambara y'amajyaruguru ya Tigray iyobowe n'ishyaka TPLF ryayoboye Ethiopia imyaka 40 ubwo ryari rifite ingabo zikaze zari z'urugaga rw'amoko menshi kugeza Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed afashe ubutegetsi mu myaka 2 ishize. Ethiopia ni kimwe mu nshuti zikomeye za Amerika gifite abasirikare mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo no muri Somalia. Igisirikare na serivisi z'ubutasi bya Ethiopia bibarwa mu bishoboye akazi cyane muri Afurika.
Ejo ni tubandaniriza ko utubwire ivya raporo yasohowe na USHRI yerekana ibimenyetso vy'uko abasirikare bayo bakoze ivyaha vy'urugomo muri Afghanistan.
Iperereza rimaze imyaka ine rikorwa ku basirikare badasanzwe ba Australia ryabonye ikimenyetso kidashidikanywaho cy'ubwicanyi bwakorewe abagororwa 39 abahinzi n'abasivili. Umugaba w'ingabo za Australia Angus Campbell yasohoye raporo ya nyuma uyu munsi kuwa kane. Abasirikare 19 ba Australia barakekwaho kuba barishe imfungwa z'Abanyafghanistan 39 n'abasivili hagati y'umwaka 2005 n'uwa 2016. Raporo ku byaha byo mu ntambara yasanze abasirikare bato barashishikarijwe kurasa no kwica mu kwica kwabo bwa mbere. Abayobozi b'ingabo bamaganiwe kuba bararetse imyitwarire y'urugomo igatekerezwa igashyirwa mu bikorwa kandi igahishirwa. Iperereza ryakozwe n'umugenzacyaha mukuru w'ingabo za Australia. Muri iyo raporo ku myaka ine hasuzumwe ibintu byabaye 57 byavugwaga ku myitwarire mibi ya bamwe mu basirikare, wumviswe n'abatangabuhamya 100. Raporo yasanze nta cyaha na kimwe cyavuzwe gikwiye gushyirwa ku ruhande mu gihe ibyemezo byafatwaga hari igitutu mu rugamba rukomeye. Umukuru w'ingabo za Australia Angus Campbell avuga ko iyo raporo yavumbuye urukozasoni rw'umuco wo mu ntambara kuri bamwe mu basirikare. Iyo raporo ku byaha byo mu ntambara yashyizwe ahagaragara uyu munsi kuwa kane, yavuzweho n'ibitangazamakuru cyane. Ibyo birego bizakorwaho iperereza na polisi ya Australia n'abashinjacyaha b'igihugu. Minisitiri w'intebe Scott Morrison yari yaranavuze mbere ko Australia yari yagombye guhagurukira gushakisha ukuri ku bikorwa by'urugomo bya bamwe mu basirikare bayo.
Aya makuru yose agezwe hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresi za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera mu Burundi aho leta y'ico gihugu igabisha ku ikigo kimwe rudende ico gihugu gifise co gutuma tumana ko amakuru onatel mu mfunyafunyo gishobora kugara mu gihe ubuyobozi n'abakozi bacu batokwisubira ko. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni hamenyesha ko imikorere mibi yacu igeze aho kibanza gusaba ingurane mu guhemba abakozi bacu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu nama yamuhuje n'abakozi baserukira abandi b'ikigo c'igihugu Onatel kijeje gutumatumanako yagije abakozi n'ubuyobozi bwacu ko aribo ntandaro y'itembagara ryacu ryegereje, ariko kandi yanemeje ko leta itigeze ifata ingingo zibereye kugira ngo ikinge. Yatanze uturorero tw'amamiliyari arenga 30 y'amarundi yaronkejwe Onatel mu 2017 kugira ngo izamuke, ariko batabuze yakamanganiye bikigereka gukora nabi kwayo aho abantu bayigana bamara igihe kirekire batatunganizwa bagaca bahitamwo kuja mu yandi mashirahamwe y'abikorera utwabo. Yamenyesheje ko hasigaye ibintu bibiri gusa ukwivyura canke kwereka igahomba abakozi bagatekererwa.
Ishirahamwe ryariye umutahe bugahera wose rigasigara riri munsi y'ubusa. Ishirahamwe rifise amadeni ritagishoboye kwishura atera ahubwo aduga ribanza gufata dekuvere. Iryo siryo canke turarizamura canke turarihagarika kugira ngo dushobore kuraba ko hari ico twokiza. Nuvuga ntibararitaragwa kuko amazi yararenze inkombe uko ishirahamwe ryifashe koko ntirikibaho tugiye mu biharuro.
Iyo umushikiranganje wa mbere avuga biremezwa na bamwe mu bagiranye inama. Evangeline Nibogora mukuru w'igisata cita abakiriya asanga imvo nyamukuru ari abakozi bakora batabifite ubumenyi bukwiye.
Murazi yuko kudandaza itomate irengarenga ni ikintu uwariwe wese ashobora kuvyuka rimwe agakora kandi biroroshe, ariko kudandaza reprodit de telecommunication bisaba technologie technique commerciale. Ntabwo ari ukuvyuka rimwe gusa ugaca ubikora. Nshaka kwensita ku kintu cerekeye guforma formation département commercial. Icyo kintu iragikeneye ama stratégie commerciale murazi même la détermination des prix. Si umuntu ashobora kuvyuka ngo yumvire oya.
Je donne man la kiza akora mu gisata c'ubugenzura nawe yemeza ko gufata nabi ibikoresho harimo imiduga no gushira abakozi mu bisata batigiye biri mu bizingamitsi shira hamwe.
Ugira karaba imiduga zano tezi na garage nimeza ayiraje cha avati harimo guhanga rurenge rugero bintu byose biha plene munarokora ivyo modoka ukashaka sonde miliyari ziko zirasisa guko onivo service technique muri linye no hava amafaranga ya fix kandi uno musa tunze na tele aba technicien muri linye we kwa vamo wajenda kuba muri administration usanga munava muri linye ari mu technicien ze telecom maze nka event experience aja kwa rimishara bakoze uhara mu stock naba technicien muri linye tugifitse kandi this 3 ans maximum 5 ans bose je rive ihe recruter quelques techniciens va sine voix à de
Marie Chantal Nijimbere umushikanganje ajeje gutuma tumanako yasiguye bimwe mu byatumye ibintu bigeraho vyunyuka.
Tovuga yuko onateri itafashi ya mbere mu guhindura ingendo n'intumbero mu gihe barekuye abikorera utwabo ngo batangure gukorera mu byo guhanahana amakuru n'ubuhingangururuka na bumenyi. Amategeko mashasha agenga abakozi yatumye imishahara y'abakozi iva ku miliyoni 90 ibihumbi amajana 472 n'amajana 436 gushika ku miliyoni amajana 3 n'amajana 49 n'ibihumbi amajana 895 n'amajana 756 yaraduze ibice amajana 240%. Ubuhinga bw'abakozi ba Onatel udakwiye turabye kwishira hamwe ry'ubutanzaji ryategerezwa gutunganywa.
Umuyobozi mukuru wa Onatel Priva Kabeba nahadahakana amakosa y'ikigatwara asanga no kurihisha birimo ikibazo kuko n'ikigo cya leta cegeranya amakori n'amatagisi Uber hari aho gitangisha mu kibanza c'abakozi biwe
Obena gachikira rokuvrema turi mu kibazo cy'ingora cy'atrezoreri ingora nzikomeye cyane gose nibi twiyumvira namakitse komeye cyane twakora safite likidite zogorana cyane gose ikintu cya mbere nuko dushobora kuronka afondo ruruma ikwiye yo kugira ngo ntihagire za site nimwe ibizimije
mu gihe arabidoga ko mubishobora kugaza kino kigo harimo amadeni ya leta mushikiranganje wa mbere ntavyumva uko abafite n'icyemezo
jewe ndumushikiranganje umutekano namaze imyaka umwaka n'inusu nsaba Onatele ndayibwira nti ntusubire kuduhereza umurongo ngo dukonsome tutarakuriha reka tuguha amafaranga imbere y'iminota dukeneye gutelefona uwazoherana muce mu mwugarira umwaka n'inusu waraheze batarabinkorera amayinite mwadushire muri telefone ijya nyene fix aheze muca mukupa muretse gukupa naho urumva ni bwa busamasi bwa muri service yanyu ro kuvrema mukicarira amadena kaduka ngo ni vya leta.
Ikigo kimwe rudende leta ya Burundi ifise co gutumatumana kwa makuru kifitiye hamwe n'amabanki amadena arenga imiliyaridi 117 z'amafaranga y'amarundi hejuru yaya hajako n'amande yo kutubahiriza amasezerano na cane cane hagati yaco n'ibindi bigo mpuzamahanga. Arengiye mu bunyoni yumvikanye n'abaserukira abandi bakoze muri Onatele kutunenge twose tugiye kuvanwaho maze leta ku ruhande rwayo igakora icitegerejwe. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Elojo wilikaneza urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho ikiza cha virusi ya corona kibandanya kuvugwa mu busho butandukanye kikaba kiri ko gituma imanza zidindira zimwe mu manza zungururijwe ku magenekerezo atazwi. Eric Bagirubusa arabigeruka ko muri ino nkuru yiwe
kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda amezi 8 arihiritse ari nako kigira ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu. Mu rwego rw'ubucamanza ho hari hafashwe ingamba zo kuburanisha imanza zihutirwa n'izikomeye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya video conference cyangwa se rya Skype mu mugambi wo gutangira ubutabera ku gihe. Gusa ibi nabyo kugeza ubu ntibiri gushoboka kubera umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyageze no mu magereza atandukanye mu Rwanda bigatuma imanza zari ziteganijwe kuburanishwa zirushaho kugindira. Nk'urubanza rwa Bwana Bernard Munyagisha rurebwe ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu rwagombaga kuburanishwa ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 11 hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya video conference rwarasubizwe kubera icyorezo COVID-19. Bwana Munyagisha ari ku rwego rw'ubujurire bwemeye noneho kuburana yemera ibyaha aravuga ko adashobora kuburana atari n'ubwunganizi. Ni mu gihe kubera ingamba inzego z'ubuzima zafashe mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19 mu magereza yo mu Rwanda, Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana n'umwunganira atemerewe kwinjira muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ngo aburane bari kumwe. Urubanza rwa Munyagishari kimwe n'izindi zari ziri kuri gahunda y'iburanisha mu rukiko rw'ubujurire byatumye zimurirwa mu gihe kitazwi kubera icyorezo COVID-19. Mu iburanisha riheruka umucamanza uburanisha Munyagishari yari yatangaje ko bigoye kumenya igihe iki cyorezo cyazatangira gahenge na cyane ko kugeza ubu byacyo bitarasobanuka. Nkibutsa ko Bwana Munyagishari w'imyaka 62 y'amavuko ari uwa kabiri mu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Araregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu 1994. Yoherejwe mu Rwanda mu 2013 akurikira Pastor Jean Uwinkindi nawe woherejwe n'urwo rukiko. Aba bagabo bombi bahamijwe ibyaha bya genocide mu bihe bitandukanye maze inkiko z'u Rwanda zibakatira gufunga ubuzima bwabo bwose mu munyururu. Kugeza ubu bombi baraburana ku rwego rw'ubujurire. Mumanza zikomeje kudindira kubera icyorezo COVID-19 kandi harimo urubanza rwa bwana Jean-Claude Yamuremye bakunze kwita Nzinga rwagombaga kuburanishwa kuri uyu wa kane n'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda narwo rwasubitswe. N'urubanza ruburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype, abanyamategeko bamwunganira bari kumwe nawe muri gereza ya Mpanga afungiwemo. Ariko ubu kubera ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 zashyizweho n'inzego z'ubuzima mu guhangana nacyo magereza, abanyamategeko Maître Jean Damascene Semanza na mugenzi we Maître Canisius Karake bamwunganira bavuga ko ari ngombwa ko babura n'abari kumwe kandi bidashoboka ko hari umuntu wo hanze wakinjira muri gereza. Isubikarubanza kandi ryashingiye ku busabe bw'ubushinjacyaha buvuga ko bukeneye igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro ya nyuma kuri uru rubanza rwerekeza ku musozo. Bwana Jean-Claude Yamuremye araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide akekwa kuko yabikoreye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Uyu mugabo w'imyaka 45 y'amavuko aburana hakana ibyaha akavuga ko ubwo genocide yabaga mu 1994 yari afite imyaka 19 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2016 yakuwe mu gihugu cy'u Buholandi aza kuburanishirizwa mu Rwanda. Duteguriye inkuru rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka ntirwa rwagatangaje itariki uru rubanza ruzasubukurirwaho. Kugeza ubu kandi mu magereza atandukanye mu Rwanda harabarurwa abafungwa basaga 150 byemejwe ko bamaze kwandura icyorezo COVID-19. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda iherutse gutangaza ko ihangayikishijwe n'ubu bwiyongere bw'ubwandu mu magereza aho byoroshye guhererekanya ubwandu bwa COVID-19. Gusa ku rwego rw'abashinzwe amagereza bo bari batangaje ko batanaza uburyo iki cyorezo cyabinjiranye. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaguye mu myerekano ibandanya muri Uganda inyuma y'ihagarikwa ry'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine bageze kuri 10. Icuka ntikiracureha naho polisi n'abasirikare bariko baragerageza kugarukana ituze. Mugenzi wacu i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi, yabidukurikiraniye.
Uko niko byari bimeze mu mujyi wa Kampala kuri uyu wa gatatu. Polisi n'igisirikare biriwe batanye mu mitwe n'ibihumbi by'abantu batangiye kugana imihanda mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu. Hamaze gusohoka amakuru yuko Robert Kyagulanyi urimo kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu yari amaze gufatwa n'abashinzwe umutekano. Uyu munyapolitiki uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Bobi Wine yafatiwe mu mujyi wa Luka mu burasirazuba bw'igihugu agana ku kibugaho yari yateganyije guhurira n'abayoboke be muri gahunda yo kwiyamamaza amazemo igihe gisaga icyumweru muri ako karere no mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi wa polisi Fred Enanga yabwiye abanyamakuru ko Bobi Wine n'abandi banyapolitiki bafashwe kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ati uyu mukandida Robert Kyagulanyi hamwe n'undi munyapolitiki mugenzi we bitabye mu bikorwa byo gukusanya abantu guhura mu bwinshi binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umukandida wa FDC Patrick Amriat nawe yafatiwe mu majyaruguru mu mujyi wa Guru ashaka gukora inama itemewe n'amategeko. Aba banyapolitiki bari bamaze igihe banga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19.
So to undermine the integrity of the Electoral Commission.
Aho ni kuri umwe mu mihanda y'umujyi wa Kampala aho imodoka y'umuturage ushyigikiye Perezida Museveni yarisizwe ibara ry'umuhondo ry'ishyaka riri ku butegetsi yatewe amabuye n'abigaragambya. Wari uyitwaye agonze abantu bataramenyekana umubare agerageza guhunga. Abandi bantu benshi bari bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo nabo babonetse bahunga kubera ko bagirirwaga nabi n'abigaragambye. Hirya no hino mu mujyi imodoka zo mu biro by'umukuru w'igihugu zatewe amabuye mu mihanda kandi abigaragambye bacanaga umuriro. Abandi bashwanyaguza ibyapa n'amafoto ya Perezida Museveni amanitswe ahantu hatandukanye. Urwo n'urufaya rw'amasasu ubwo polisi n'abasirikare bageragezaga guhagarika imyigaragambyo hano Kampala, benshi bahakomerekeye abandi barapfa. ukurikije polisi abantu batatu nibo batakaje ubuzima muri imyigaragambyo kandi abasaga 30 barakomereka bikabije ariko amakuru ataremezwa hamwe nayo umuryango w'ubutabazi wa Red Cross avuga ko abishwe barenga ku igipolisi gitangaza polisi navuga ko ikigo cyayo cyakatwe mu mujyi wa Kampala cyatwitswe nabigaragambyaga indi migi yavuzwe mu myigaragambyo irimo Masaka, Jinja, Iganga, Guru, Mitiana hamwe na Mbare kimwe n'ibice biherereye umujyi wa Kampala abasirikare n'abapolisi bari bagenzura iyo migi yose hano muri Kampala ho buraho kandi agihura n'umusirikare cyangwa umupolisi bitwaje imbunda hamwe n'ibindi birwanisho biremereye Akanama gashinzwe amatora kari gaherutse gutangaza ko abakandida batarimo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 biyamamaza cyane cyane bakusanya abantu basaga 200 mu manama yabo bagiye guhagarikwa ariko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aribo polisi yibasira gusa mu gihe abashigikiye perezida Museveni bakorana mu bihumbi bo ntagire icyo babatwara Kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bageze mu cumweru cya kabiri arimo abakandida 11 kandi kukazarangira mu kwezi kwa mbere hakurikira amatora azaba ku itariki 14 z'uko kwezi aya matora arimo n'abajenerali babiri bahoze mu gisirikare cya Museveni nyamara abanyapolitiki batatu aribo perezida Museveni Robert Chagulanyi w'ishaka NUP hamwe na Patrick Oboi w'ishaka FDC nibo bagaragara ko bafite ababashigikiye benshi kuruta abandi Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda.
Dusubire gato mu gihugu cy'u Burundi aho perezida w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gufata ingingo yo gushiraho mu makomune yose y'u Burundi ibigo bipima bikongera bikavura umugera wa virusi ya corona. Abanyagihugu mu ntara zitandukanye bakiriye gute iyo ngingo no munsi tumumvisha uko abanyagihugu mu ntara ya Karusi iri hagati mu Burundi bayakiriye.
Iyo ngingo nibaza ko ari nziza. N'abantu bagwaye bakaronka aho bipimishiza hakufi bagufi n'ibyiza none kwa icyiza cyaje kubangamira amagara y'abantu
twe twayakira neza gusa nuko inonye mengo ntibigira dufate ntibabyigisha ari benshi dukeneye nko zora twigisha nayo kagwira
ni ingingo nziza cyane kuko nk'ubu babishyize heshi hashoboka bakaza barapima abantu urabona ko ari ibintu byiza kitaho kwiragira heshi kubera nkuba babishyize nkunga bakaza barapima abantu ndetuma bamenya nko kuri uwo mutumba ukuntu ubuzima bw'abenegihugu bumeze
iyo ngingo ku bwanje yoba nziza cyane kuko hamwe bishyitse baka iyo ngingo igasohoka yo gupima abantu bose ho abantu bogenda biyizi ubukomeye n'ubudakomeye niho twoca tumbenye ngene dushobora kwirinda kwanduzanya iyo ngwa
je kintu no bona nako bafata ingingo yoko kumutumba makumi ni yose bashira ibiro abantu bashikira ko batarinze kuja kure hakamu umuntu abakurikirana kugira ngo abantu ntibarinde kuko abantu benshi barafise ubundi bwo kuja kure ariko kumutumba hari ibiro abantu bitura ko ningoga so borehera niyo ngingo te mbona yoba mu gihugu
je nka jewe ico cipfuze mbona yuko co bari ciza cyane
numba
kubera ubonye bona uwo mugera uri kurakwiragira cyane mu bihugu byinshi kandi heshi nka jewe nke cipfuze no vuga nuko bo kwiragiza ivyo bintu bipima iyo ngwara haba no kumitumba bikunze bakagwiza cyane cyane n'abaganga babizi kubipima kuko mu bisanzwe naho woba ugwaye uyiyizi kugwaye niho woca wirinda kwanduza n'abandi ugakurikiza impanuro baguhaye kwa muganga
ibyo twobishima kuko umuntu yashaka kumenya abagwaye n'abatagwaye tukamenya ngene umuntu niyo hagize ugize ingorane tukamenya ikimutwaye hari umuntu ashobora kurwara ugasanga dutanyemo ibiraki hagati yacu yego
iyo ngingo nayakira neza cyane ubwo nibakwiragize nyine aho gupimira heshi nyine bibaye na ngombwa no mu mitumba mutuzi dutoduto two mu mitumba haje ababipima abigenda bari bagize byo gukaraba ndabona beshi babihebye bibaza nk'ikiza cyarahetse kandi kitarahe ahubwo ni basore babyijukire babishyemo ingingo hamwe no mu masoko hose tuzatwinjira uko tubanje gukaraba nombo natwe batiko turi kingira ndiho bakabifata minenego kirasubira gukwiragira mu gihugu sanke tugize ingorane kandi hari hafashwe ingingo nziza yo kukigwanya
iyo ngingo nibaza yuko yoba nziza hamwe bagiye mu baje mu muntu za muntu nko mu ntara dose n'amakomine kuko hari nko urabona nk'ubonye numva ngo bayipima ibujumbura ngira aha rero iyo habaye heshi biraba byiza usanga abantu benshi baza baraza kwipimisha umwe wese akabaho azi amagara yiwe hari n'ababyiyumvira ugasanga hababereye kuye mugabiya ari iyo ari nk'ahagufi ibyo biba ari byiza birafasha benshi kandi hariho n'ikindi abantu bamugasanga ba izo zijya ndobo bashizeho ubu basigaye bakabona yuko umenga yaraheze ntibikenewe mbere ahubwo bohimiriza izijya ndobo zikigumiraho biya bikarabije umuntu hashitse agakaraba
icyo tuze bari byiza mugihe muradupima nyine tukaraka tutane nyinshi nyine umuntu yoba ari sawa kuko umuntu asanze akomeye yoba ari sawa usanze waranduye nyine hanyuma bakakujyana mu kigo nyine bakakuvura bakaguha imiti ndibaza bashobora gucuka inda
iyo ngingo numva yoba yarasohoye kuyirinda yakira neza kuko mwatwege igihe bavuganye n'igihe cyo gutangura kuyigwanya muba bitegura ibikino twarimo kandi agashimwe twarakarose ni nacyo gituma rero ibyo byovuga kuyigwanya yoza nyine bakaraba agapima abantu nyine ko twaba dukomeye ko twaba tudakomeye hama tukicara twiyizi hama nyimba ari urwaye agashobora kwitura nyine ubuvuzi bumwegereye hama bakamutunganira
iyo ngingo ni nziza kubera ishyitsa coronavirus carateye ubwoba abantu benshi baraduhimirije cyane gushira amazi mu budobo ubu rero ni kubera ibikorwa bitaratangura imbere y'akabare cyangwa imbere y'aho umuntu wese akorera hariho ubudobo kugira ngo abakiriya baza babanze gukaraba none rero iyo ngingo ni nziza cyane kuko harageze igihe abanyagihugu turagira ubwoba cyane kubera twumva hirya no hino inganda ziriko ziratikira none rero byoba ari byiza ibyo bibanza bigwiriye kugira ngo abanyagihugu batekane tumenye yuko ikiza cya coronavirus kiriko kiragabanuka mu Burundi atagihari
iyo ngingo ndayimvira yuko imeze neza kubera twe nkana iwacu natwe ngingo yaraje batwigisha ingene twaza turakaraba n'amazi meza n'isabune no mu gufungura no mu gufungurira abana ngene n'umwana waza uramukarabisha neza n'isabune ugiye guhingira icyo kiza kandi imana yadufashije nk'inigiteka ntibyafashe abantu benshi twatomboye baravuga ati byaje ariko ntibyadufashe ari twese kandi byafashe nk'umuntu ariko se abantu bagwiriye cyane iyo ngingo bazanye yatugiriye neza ko yatumye nk'aho abantu benshi bituma bitadufata twese dukingirwa n'iyo ndwara coronavirus
numva ari nziza cyane kubera bizadufasha kumenya abarwayi kugira ngo ntitwirinde kuza turabegera cyane hama tukamenyesha intwaro bakabashyira mu bibanza byabagenewe abo batoye
tukayakira neza cyo babyiza nyene bije kugira twicare neza twumva nyene ko dukomeye
bayakira neza tufasha abanyagihugu bose bishika mu makomine abegereye kwipimisha
kugira ibintu bigende neza hano ko abantu bogamburuka bamaze kubaka aho hantu bapimira abantu bagamburuka bakagera kwipimisha
baboneka nk'abanyuze nk'abantu batwigisha ari benshi
ntibabishyire heshi hashoboka nyine kugira badukingire nyine ibintu bimeze neza babishyize heshi hashoboka urabona nta makenga yasubira kuhaba kuko uwogwara batarabimenya nyine byihuta
ndiyumvira yuko kugira ibintu bigende neza hagati y'abaganga na mwege mu bijejwe abaganga harehare niwe bugerageza kuzanira ahantu bashyira ibipimo bizazo biradupima kugira ngo turabe yuko twoguma tugenda dufite ubuzima twizeye canke kavuga ati ubuzima ntubwizeye hama byose bivuye ko kumbo z'abadukurira badukurira bize bategereza kuronda kuntu bazadupima bakaraba yuko atangorane
kubwanje ukungene je ndavyibaza kugira ngo ibintu bigume bigenda neza nuko bokwiragiza ibyo bipimo mu mavuriro yose atandukanye kugira ngo abanyagihugu bose bashikirwe kwipimisha uwo mugera wa coronavirus bitarinze kubakora ngo barinde gushika kure nino hose bagashikana ibyo bipimo kugira natwege twipimishe bitatugora.
Akaba ari nonga duce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro. Mwari kumwe na Jule Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Naho ubutaha mubandanye kunogegwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muri ko muratwumva.